или Межвъдя Америка. Kati jwidi Amerika makirundi na makinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ari web3@radioyacu.com wa manya w'ikiganiro muri sanga
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagaragara bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izwi rya Amerika.
Kendi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inyuma y'imyaka ine y'ibiganiro, amasezerano yo gushyira akarere k'uruja n'uruza atantambamye mu by'ubudandaji ku rwego rwa Afrika yagizwe n'ibihugu 55 yarashitswe ko mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Ivyo bikaba vyatumye haba inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika yo gutanguza icyeso ako karere ku munsi w'Imana urangiye mu gihugu cya Niger. Hari icyizere ko akarere k'uruja n'uruza atantambamye mu by'ubudandaji kagizwe n'ibihugu 55 byo muri Afrika kazofasha kongereza ubudandaji mu karere ka Afrika. Yamara bitegereza ibintu bavuga ko impingi ikiri ndende muri Afrika umuntu agereranyije ako karere n'utundi turere two ku isi. Abahinga mu byerekeye ubutunzi bavuga ko hakiri inzitizi zikomeye, izo nzitizi zirimo amabarabara n'amayira ya gari ya moshi mabi. Ibice binini vya Afrika bikirangwa n'uruhagarara hamwe na ruswa yatsindaro yatumye akarere ka Afrika kaguma kari nyuma y'ibindi bice byo ku isi. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri Sanga. Twatumiye Emmanuel Nkurunziza nkengurutse muri Antunga. Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umuhanuzi mu bushikiranganje buje rw'ubudandaji, akaba yaranabaye umusenateur mu Burundi, akaba kandi yanonosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari Kigali mu Rwanda. Twatumiye kandi Pierre Claver Nsengiyumva akurikiranira hafi ibyerekeye politike, kandi akaba yanonosoye ibyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari i Bujumbura mu Burundi. Batumire ndabaramukije.
Namahoro.
Yego, tutarandiranye iyi ngingo y'ugutanguza icyese akarere karimwo uruja n'uruza atantambamye mu by'ubudandaji ku rwego rwa Afrika. Gutanguza ingingo y'ugutanguza icyese ako karere yabaye ku munsi w'Imana urangiye mu gihugu cya Niger. Ntangurire kuri wewe Emmanuel, yankengurutse iyo ngingo muyibona gute?
Iyo ngingo yo gutanguza aka karere k'urudandazwa muri Afurika ni ingingo nziza cyane. Ni ingingo nanone yari yaratevye gushika, kuko ni ingingo yotuma Afurika n'Abanyafurika batera imbere, bagahabwa bakaronga ubutunzi bwisumbirije, bakaronga ubutunzi bushasha, bakaronga n'imishahara isumbirice mbere, ugasanga urujya n'uruza rw'abantu ziroroshe ibitandaje bikarengana, hanyuma akaboneka mbere n'uburyo bundi kukongereza umwimbi, kuko nibyaba kuko bitegekanijwe ategekanijwe yuko ibitandazwa hamwe n'ibindi byitwa amaserivisi imbere atantambamye n'abantu bonyine bagahava bagatembera bagira icyo n'ibyo akaci babuze. Icyo gihe rero ahantu hose hashobora kuba ibitandazwa cyangwa ubutunzi bashobora kugenda bakabikorerayo bagateza imbere ibyo bihugu. Kandi rero muri icyo gihe bihugu kubera imyumvire gushushanyije muri Afurika hose na nibihugu cyose cyaza bikahunga
yego
na banyafrika bose batereye imbere
ku bwanyu niko kibyafashe ikihe kingana uko kugira ku karere kajeho niko kikatabaye mu bihe by'imbere yaho kuko ibyafashe igihe
byafashe igihe kubera kuko urabona hariho ibintu bita mbega ndi mushobora kugira ibyo kwitegenda mu gihe
koze muri make nawe tie Clavence ngiyumva yongingo yo gutanguza icesa ko karere kuruja nuza tantamba mu kugwego kwa Afrika mu bijanye n'ubudandaje mu yona
ni ntambwe ikomeye cyane kumbure je bugiye tuvuga nyene ko ariho bamwe babona ko ari yishu yo bari yarasebye bamwe ni ngomba kuvuga nk'aba abo kuzi bo kwifasha neza mu bihugu byabo mugabo hariho n'abandi bo bavuga bati nk'uku kw'ibihugu bimwe bitagira bihora iseruka ku mabahari canke bashobora gusanga buganiye hagati y'ibihugu byinshi abo bashobora kuvuga ko coba ari ikintu kizobafasha ngira ngo gushobora kuba disenclave hanyuma bagashobora ari ibyo bafise bashobora hanze cyangwa ari ibyo kwinjira iwabo bikaza ngira ku giciro gito iyo nibaza ko ari cyo cya mbere umuntu yovuga cyumva ko ibihugu byose uko ari mirongo hafi byasinye ni 54 mayana basigaye kimwe ni Eritrea ariko hariho n'ibindi ngira kumbure umuntu aza kubivuga mu nyuma byo bijanye n'ibitegerezwa kuba kugira ngo by'ukuri inyungu iboneke bashobora no kuvugana ingene cyane cyane iyo ngingo yafashwe ku rwego rw'abakuru b'ibihugu ishobora kugera ku bahinga nabo bakagira icyo badushikiriza kugira ngo by'ukuri mu byerekeye guhanahana ibintu mu byerekeye kwiga intamba mizi nini zikomeye
reka turaza kuziza ko turaziza ko yego turaza kubiza ko ibyo bibazo turaza kubiza ko reka tubanze tuze ku mirongo ya telefone dufite Bonaventure uratwumva
bonabumva
uhamagaye urihe
ndemererenga mu Burundi
urafise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikize
nakabazo mbaza
yego
kubijanye n'uwo mugambi wo kugira ngo habe ukoroheza imipaka mu gushishaho ibidandaza n'ibindi turabona ngo hariho intambamyi mu gihe ibihugu byose bitagise umutekano kumwe byo muri Afrika yo ni tubona yuko ingene bishobora gukunda mu gihe bihugu bidafite umutekano ahubwo abakuru b'ibihugu bamaze bakajya hamwe bakaraba ingene bagakorera hamwe kugira ngo umutekano ukunze kumbire wubahirizwe hanyuma hakaca habaho n'ingene hojaho isoko imwe rusange kugira ngo ibihugu bize birashorera hamwe niho byoyoro hamwe n'ikijyanye n'amakori kuko usaba gusanga ibihugu bidatoza amakori kumwe hari ibihugu usanga bifite amakori ari hejuru cyane kurusha ibindi rero aho nyine habaho kubahirizwa mu gutanga amakori kugira ngo habeho uguhanahana ibidandazwa bimeze neza bibaye iterambere ryiza muri Afrika murakoze
cyane mwo mwishura Emmanuel
rego icyo ko bivugana iyo hari zo makimbirane hagati y'ibihugu cyane mbere mu bihugu bizahane imigambi y'iterambere ariko rero hajya naho kubona yuko hari icyo kurimye
mwagaragaza kuduza ijwi Emmanuel ntitumva neza
navuga ndi naje kumva nabi nikurara neza ndetse natangiye gusemeza nawe bitoboye
yego
ndabona ndi iyo niyo ndabona ndi mu byo kasi yuta yero kasi birinde kana ikimuda ariko rero nayo yasukuri ndi kuti bwa nyaduka ade ele gare kwitse ukwitse cyangwa tujya mu bintu bitatugirira akamaro abandi bari ko baratera imbere baradesize reka twitse ukwitse ariye mara kandi ntibane ko hasura natwe hasa tufasha abandi mu iterambere hanyuma no muri izi bintu asoko n'ibyo biracyaho bisa amahoro kubisirutandase n'ibyo bisa amahoro mutamu bijya se hamwe si muryango wa Afurika ndinze se hagize batandukanye bafite ubutyo izo ngorane zose umuti kugira ngo haze amahoro n'umutekano icyo rero namanaye kirimo mananiza n'isoko kandi bagomba kubaka ahantu namananiza icyo n'icyo kirakwiye
reka umurongo wawe umeze nabi reka turagaruka turakugaruka ko reka tubaze atie Clavence ngiyumva kuri icyo kibazo cya Bonaventure aravuze ko kibazo nyamukuru ni bimwe twagomba kuza ko mu ntambamyi mu nzitizi ko kibazo cy'umutekano kigikomeye cyane muri Afrika muhavuga iki
iyo icavuze kuri ni mungenge yumvikana kandi nibaza ko abo banyacubahiro bahuriyeyo bashobora kuba kugira bategekanya nk'ibindi bikorwa byihuta cyane bizoba kugira ngo bagice hirya no hino icyo kibazo kuko hariho wewe aravuze iby'intambara mugabo cyane cyane two nakwisunga cyane inkomoko z'izo ntambara mbega ziva kuki kuko hariho mbere n'izifatiye cyane cyane ku mutungo ibihugu bimwe bimwe bifise ubwo bitagira uburenganzira bwo gushobora gukora gukorera kugira ngo bishobore kuzana inyungu kuri byo aho rero nibaza ko Afrika ngira nk'umugabane wiba urimo ari wowe uri mu ntambara zikomeye cyane cyane mbere niji huda yugu agati muri byo cyo bita ma guerre interne no kuvuga ko boraba mu muce wa mbere cyo kugwa kugira ngo habeho nk'umuvikano woba kuri Afrika yose ngene ibihugu bikuye kubana mu mahoro bidaterana cyangwa iyo habaye intambara hagati y'ibyo bihugu kuraba ingene habaho nk'amakomisiyo y'amaho ajeje kuraba ibyo atari cyo kimwe gusa nabijya twumva nko muri ishyirahamwe rya Afurika aho ubumwe bwa Afurika bufise umugwi ubiraba mugabo bitabuza ko haguma hariho uruhagarara n'indyane. Ikindi naco nibaza ko ingaruka mbi cyane cyane ziva ku izo ntambara zibonekeza rwose mu butunzi aho nk'ibihugu biraba nk'igihugu nka Congo cyari igihugu cifashe cobaye mbere ni moteri yotuma aka karere kose ekasi muri za Afurika yo hagati gusa no mu buseruko mugabo mbere Afurika nzima mugabo ugasanga kubera ko atanze inzego zikomeye zikomeye zishinze imizi zoba zikoreraho bafise ugasanga baravogerwa canke bo nyene ntibashobora kugira ingene bitunganya kumwe bihagije kugira ngo bashobore kwakira canke gutuma abandi bantu baje iwabo ngo bakorane canke ibyo bafite
tubandanye
abandi rero nibaza ko ari ibibazo bikomeye intambara n'imbi noneho bibaye ari nko ku karere k'umugabane wose nibaza ko ari ikibazo cyo kwicarira cyane kugira ngo ibyo basinye bize by'ukuri bije mu ngiro kandi bitange inyungu.
Ego leta tubandanye ku mirongo ya telefone. Moise ari ku murongo, uratwumva Moise?
Ego ndi kubumva neza.
Uhamagaye urihe?
Allo.
Ego urihe?
Ego ubu ndi mu Rwanda.
Aho ni he?
Ndi mu Rwanda hano ni ka muhanga mu Rwanda.
Ufise ikibazo ubaza icyumviro shikirize.
Ntabwo ndi kumva neza, ntabwo turi kumvikana neza.
Yego ndakubaza ko ufise ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza.
Ni urebye ni icyumviro nanjye nyine ni igitekerezo mfiteho.
Yego.
Kuko ni cyane habaye inama mu Rwanda ubwo byinshi ariko bari bafite ni nziza cyane ariko nanone ikintu mba ndi kubona nta na hamwe byagera bitewe n'imbogamizi nyine bagenzi bandi bari bari kuvuga urugero bari bari kuvuga ikibazo cy'umutekano niyo ntambamye ya mbere nabona. Iyo kabiri navuga yuko wenda hari ikibazo cy'uko n'ibihugu ubwabyo byemeje gushyira hamwe ntabwo bifusha ubukungu ntabwo bihusha imico ndetse na rimwe ntabwo biri kugenda bivuga rumwe na rumwe.
Murakoze turabashimiye. Yego mubandanye? Mubandanye?
Yego twari turi kubanda ya ikindi kintu twari turi kuvuga ndabashimiye n'ibihugu bikomeye muri Afurika na Nigeria yo ndukareba na Afurika yepfo ni abantu bafite imitungo kamere myinshi kandi uri kugenda ukareba no muri sekiteri hose bateye imbere haba mu nganda ndetse n'ibindi bintu byose. No, iyo ugiye ukareba noneho ukareba n'ibindi bihugu bigiye birimo wenda tuvuga mu karere k'ibiyaga bigari ukareba nk'u Rwanda ukareba nk'u Burundi iyo ari byo byose harimo itandukaniro rinini kuko abenshi nk'ibihugu byinshi wenda biriya bikomeye nka za Nigeria ntabwo bitinya kuvuga yuko ibyo ni nko kuribwa n'imitsi n'ibyo bihugu bisa nk'aho nyine biba byoroheje rero ni kurangiza bikaba mwaka karere k'ibiyaga bigari nk'iminsi nta mutekano hari none niba ari isoko rusange niba ari ubugendanire hagati y'ibihugu bya Afurika n'ibihugu byegeranye ubwabo bikaba bitavuga rumwe ngo bikorere hamwe urumva imbogamizi zigenda ziza cyane ku buryo byazaba n'ikibazo gikomeye n'ubwo babishyira mu ngiro.
Murakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu.
Murakoze.
Didier nawe nyine araduteye akamo. Didier irindi zina huri?
Mbanje kubaramutsa.
Yego uri he?
Ndamutsa n'umutumire.
Yego.
Ego muri aka kanya siyaga ndavugira i Burundi meza neza mu gisagara cya Bujumbura.
Yego.
Ego hama kuri uwo mugambi wo gukomeza ubumwe bwa Afurika biciye mu guhanahana ibidandazwa cyane mu guhanahana ihingiro ni byiza cyane. Halo
ndabumva mubandanye.
Ego mbo ni kuvuga turaje ibi bihugu byacu bigize Afurika ibihugu 95 ntihenze
Yego ni
ibihugu ibihugu bigizwe n'amategeko atandukanye kandi ibihugu bifite ikite micyo itandukanye tugiye mu rurero n'ibijanye n'ubudandaza ubuhinzi cyane ibijanye n'amahinguriro. Iyo habaye gukomeza bwa bumwe birafasha cyane kuko hari ibihugu usanga bitafite inambwe imaze gushika ko mugabo nko mu gihe bishoboye kugira bwa bumwe bigakomeza bwa bumwe yahiga bigahanahana bya byingiro bigahanahana bya bidandazwa bigahanahana ndetse n'ibindi bishobora gufasha gukerera ibihugu bigatera imbere cyane gufasha abanyagihugu muri rusange bagatera imbere.
Murakoze.
Murakoze cyane nicyo nagiye
yego turabashimiye. Izo nzitizi ariko baravuga n'abaduteye akamo barashimikira cyane cyane ku byerekeye umutekano muke UDDR ariko aravuga nk'ibihugu bitise ubutunzi butandukanye hari ibimaze gutera imbere mu byerekeye amahinguriro mu gihe hari ibindi bigifise impingi kiri ndende muri icyo gisata. Emmanuel, hari izotera ibibazo hagati ku byerekeye ako karere kugira ngo akore neza kubera uko kurutana k'ubutunzi hagati y'ibyo bihugu bigize ako karere muri Afurika?
Ego icyo ubiravye ni inzitizi ku bihugu kandi mugabo niko byama bimeze hose ku isi. Iyo bihugu byishyize hamwe kugira ngo bigire isoko imwe bidandazwa rumwe bihanahana ibidandazwa ntabwo basangiye ubutunzi bumwe ntibaba bari ku rugero rumwe. Ariko rero nk'uko bavuga ngo advantage comparative igihugu kimwe kishobora kuba gifite ikibi gishobora kudandaza neza gusumba ikindi kindi kagira gutyo. Aho niho hari inyungu ikigira kabiri. Iyo igihugu cyane cyane bavuga ibihugu bidateye imbere yuko byaba bihahombera si byo, kuko ibyo bihugu bidateye imbere nabyo birabwa bikasha bishyira mu ngiro imigambi y'iterambere nabo bakarondera ingena batera imbere baronga ibyo bashora bimbura bakaronga umutesekara bashora bakahabwa rero kuko bafite isoko rinini riri hasi ryoroshe gushikira gusumba amasoko yo hanze i Buraya cyangwa muri Amerika cyangwa muri Asiya usanga bishikayo bizimbye kubera uburyo bwo kwiyunguruza n'amasakisi babifite. Ariko kubera isoko iri kwegereye urashobora kugira umwindu ukadandaza kandi ugahabwa ku ngufu. Cya kabiri n'ibyo nawe wahora ugurira hanze kure bizimbye ukabikura hasi. Ibyo biratuma abantu ibyo bituma amapolitike y'iterambere asubirwamo ibyo bihugu bidateye imbere bikayasubiramo bikaraba ukuntu nabyo byashobora kusimbura gusumba kugira ngo bishobore kuronka inyungu muri ayo masoko. Ndaba akarorero si Buraya hajya muri gashyirahamwe rya Buraya ubumwe bwa Buraya igihugu cyitwa Repubulika y'Ireland nicyo cyari igihugu cya nyuma mu bitunze mu minsi ya mbere batashyira muri ibyo bihugu byitwa bya Repubulika y'Ireland. Mugabo icyo gihugu uravye amajyambere cyakoze n'amajyambere manini cyane batitambye niniya cyane kubera baronse isoko ryiza rinini ryagutse bahapfa rero bakora ibintu by'ama zone economique speciale menshi bahamagara abagwizasunga bakaza bagashyiraho amahinduriro yabo bakarenga umwimbu mwinshi bagahabwa bakaca basorera kuri iryo soko. Ibyo rero bihabwa rero birabateza imbere cyane nabo n'abantu bifashe neza nk'abandi banyaburayi. Ariko urumva kera bari biva rero ngenda mwebwe muri ibyo bihugu muca mwifata mugashyiraho amapolitiki atuma
reka tubandanye. Yego. hari nabavuga iyindi nyungu kubyerekeye kuja hamwe muri ako karere kuruja nuruza rw'ibidandazwa atantambamye ku rwego rwa Afrika ko bishobora no gufasha akarere ka Afrika mu gihe kari kariko karaganira karondera guteza imbere gushira imbere inyungu zako ku rwego mpuza makungu niko mubibona Pierre Clave.
Jewe ni cyo kimwe n'uyu mugenzanje ari ikintu avuze nibaza ko dukwiye kuraba aho ahandi byakunze yuko ibihugu bitanganya cyane cyane uburyo bishobora kujya hamwe hanyuma bigakorera hamwe kugira ngo umwe umwe wese aronke inyungu gusumba yikorana. Ane uvuga cyane cyane ko jewe numvirije n'ikibazo undi mu naje gushikiriza umwanya wo ari Burundi nibaza ko ubusumba sumbane mu buryo bw'ubutunzi ntibuzohera mu bihugu ariko kandi n'ukungana nibaza ngira n'ubutunzi ibihugu bishobora kuba bifise nk'ujya mu Rwanda ariko aravuga mu byerekeye ubutunzi kama nibaza ko byo byose birahari mugabo abantu nibo mu vya politike bamenya intumbero baha ibihugu byabo bagaha n'uburere mbere bagaha n'umugabane wose nimba babishaka abo bantu bafise bisije bafata ku buzima bwa Afrika rero cyo no vuga nuko kugira ngo byose bigende neza hakenewe ko habaho nk'uburyo abantu bashobora kugira negotiation akujya uyu mugenzanje yaravuze iburayije byose icyo bakora barafise umuco wo kuvugana ku bibazo byose biba vya politike by'ubutunzi biba by'imibano bakaraba aho umwe umwe wese atarengera karimbo wundi mugabo cyane cyane bagashyira imbere inyungu wundi yogira hanyuma wundi nawe akamenya icyo akora akarorero nko mu byo ubudandaji muramaze kumva ko nko muri Amerika ari ibyo bashobora kuba bapfa n'abashinwa cyangwa iki mugabo hari aho bagarukiriza bakavugana bati ibi ingira byo shobora kugira ingaruka zikomeye kuba umuco w'abantu ngira taru hari abo babifise ko bagahesha bakareka ama bakabandanya ukundi nibaze ko muri Afrika rero uwo muco wa negotiation cyangwa gushyiraho ibintu bimwe bimwe bya arbitrage nabyo ngira bagiye kubyiga gusumba kugira ngo ari ibihugu bito byogira ubwoba cyangwa ibinini byoba byumva ko bitoye bigiye kumera nk'ibi bisita nibaza ko ari ukubiraba ibinini mishashi teraba bavu mugabo ngira bakoreye hamwe bakiyumvira bashobora kuraba mbere bakanavugana nk'ubu turazi muri Afrika rero nk'igihugu bihugu bibiri byoba bigira nka kakao gusumba ibindi nimba ari nka cyane cyane nka Cote d'Ivoire bakamenya bati Cote d'Ivoire na abindi bihugu mbega atari kuyitwara iburayi gusa hari ibindi bihugu nabyo byoshobora kuba abakiriya babo cyangwa kugira ngo ibintu nk'ikawa cyangwa iki kiri muri Afrika mugabo umwe wese adanaza ukwiwe mbega bagiye hamwe
bakatubandanye yego
bumvikanye ari so byofasha
yego tugaruka ku mirongo ya telefone dufite igabe uratwumva alo igabe
alo
watubwira irindi zina nahuri
mbo nge ngoma muri Congo muri kigara demokrasi ya Congo niho nkorera
ufite ikibazo ikimvira
ikibazo akuvugaho ndi kijyanye n'ubwo buryo bazabakorana nk'umuryango cyane bijya gutangira muri ubwo buryo ariko njye nkabona hari ibintu bitazashoboka bitazatakora
yego
kubera ko niba abantu bashobora kugira
alo
niba abantu bashobora kwambukanya ibintu bakabijyana bakabitunuza ariko njya mbona ku kintu kijyanye no ku mutekano tukumvikana neza cyane cyane abantu tuba tuyisenga
turabashimiye ku cyumviro cyanyu murakoze
cyane cyane tugendeye ku bihugu bituranye nabyo utangira umutekano batuzikana kwanza nk'u Rwanda n'Ubugande bumvikana ubwo rero kumva ko abantu bazambukira ibintu yewe ndagira ngo bavuge ikizere biha kugira ngo bumve ikintu cyakambuka bikagenda bikagerayo hari kibazo passport kabimwe ndetse n'ikintu koroshye sasa ikizere bavanye n'icyo nashaka kubaza
murakoze turabashimiye radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku kwishyirwaho icese rya karere kuruza n'uruza tantambamye mu zerekeye udandaji ku rwego rwa Afrika katangujwe rero icese ku munsi w'Imana urangiye mu gihe gucanije ku rwego rw'abakuru b'ibihugu mu ntambamye twavuze umutekano ariko ariho kandi ikibazo cy'inyubako ibyo no kwita infrastructure mu rurimi rw'Igifaransa icyo se kibazo gikomeye cyane ga Emmanuel
ego mechara nikibazo nyamukuru icyo kiri mu bibazo bikomeye gose kuko ugiye kuraba ikintu cyerekeye infrastructure ni kuvuga amabarabara ibibuga by'indege ibigeye Paul Maritime
amagari ya moshi
yose usanga ibyo bintu bitariho hagati y'ibihugu bya Afurika kugira ngo mbere uraje mbere n'urujya n'uruza rw'abantu ni kibazo uretse ku bidandazwa byonyine umuntu agomba kujya mu Burundi cyangwa mu Rwanda agomba kugenda Senegal niko hari karagiterambere y'ibidandazwa bwo mu turere bw'indege abantu muci buraya kugira ngo usubire ugaruke muri Afurika iwanyu ugaruse uko nyine rero kandi ugiye kuraba imihora y'urudandazwa rurasanzwe n'ubuhinga bwo gutwara ibintu n'abantu mbere n'uburyo bwo kwishyura urudandazwa byose bitumbereye ku masoko yo hanze ya Afurika ntabwo bisumbuye ku masoko y'indani muri Afurika rero ibyo bintu rero bizosaba kugira ngo minozeye igeho isoko rusange cyangwa ibyo guhanahana urudandazwa bizosaba yuko haba porogaramu niniya cyane yo kubaka amabarabara amagari ya moshi amaresitora bifashe ibihugu bya Afurika ibihugu bya Afurika byonyine bikagira ugomba gutwara ibidandazwa ikinisha mu bisanzwe byo wakizinduka byo gara na gari ya moshi kigali cyangwa ibigenzi ariko uzoshitayo gusa bityo kugora cyane dushiteyo ugomba kubitwara Congo Brazzaville cyangwa Gabon ibyo bihugu kandi twibuka ko bisanzwe biri mu karere kamwe kitwa Seyasi ariko kugira ngo urwo rudandazwa rubeho by'ukuri bisaba rero amabarabara bisaba urujya n'uruza rw'abantu bisaba yuko abantu bashobora gutembera mu karere atantambamye kandi kubasaba ngo amafuta ibintu birebire iyo infrastructure rero iragoye akazi kacamufatana rero n'uburyo n'ubuhinga bw'uko ibitandazwa bitembera atantambamye n'abantu bakadandaza bakabiherekeza cyangwa bakajya kubirondera iyo biri atawubabuza batarenza kubanza guca iburaya cyangwa ngo bamare amayindi abiri mu nzira bagiye kubirondera isitero ibihumbi bibiri ibyo nibyo bigomba gushyirwaho imbere na mbere imbere ya byose gusumba mbere n'ibindi
yego
nisho ni uruvuga rero bikomeye gusumba
yego murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone Joseph duteye akamo Joseph uratwumva
ndabumva amahoro Fideli
amahoro uri he
ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
yego ikibazo icyumviro
mfite akabazo nshaka kubaza abo batumire ariko mwanze muhanda mu Kibibi
ndarakumva
kuri insanganyamatsiko ya mwavuze yo gushyiraho akarere mu bijyanye n'ubudandaji hano muri Afurika ese babona ukuboko kwa biriya bihugu rutura kuza bukuhe mu bijyanye n'uko kwishyira hamwe kw'abanyafurika
yego
ese babona bitazabatera ipfunwe urabona mfateye ku rugero rw'uko hariho igitekerezo kigeze kujyaho cyo kugira ngo habeho ugushinga Etats Unis d'Afrique byari bitekerejwe na bamwe mu bakuru n'umwe mu bakuru b'ibihugu byo muri Afurika, hanyuma bikaza kumuviramo kuhasiga ubuzima.
Uri kuvuga Kwame Nkrumah wo muri Ghana
cyangwa se nuriya Muammar Gaddafi wo muri Libya?
Yego.
Ubwo babibona batese ntabwo byazatuma abo bazungu niba batagizemo uruhare muri iryo shingwa byazabangamira inyungu zabo, ufatiye ko nk'ibintu by'imitungo kamere yo mu butaka bwa Afurika ari byo bikora muri izo nganda z'ibyo bihugu bya rutura.
Murakoze.
Akabazo kanjye kara ku murakoze.
Murakoze, turabashimiye. Mwo mwishura Pierre Claver?
Mumbabare, ni ukuri numvise nta na kimwe, nsa nk'utumvise na kimwe.
Reka ndabasubirire mwo.
Umurongo umeze nabi.
Yego, reka ndabasubirire. Yabajije iryo soko rusangi muri Afurika ku karere k'uruja n'uruza atantambamye mu vyerekeye ubudandaji muri Afurika. Ivyo ikibazo c'ukuboko ngo kw'ibihugu rutura ngo uko kuboko kw'ivyo bihugu ngo bizogenda gute kubera inyungu zavyo ngo bishobora kubangamira iryo soko rusange ryo muri Afurika, kubera ngo rishobora kugira ingaruka ku nyungu zabo bafise mu karere ka Afurika mwo mwishobora gute.
Makenga yiwe nibaza ko atari uwenyine afise abantu benshi bariko baribaza, ahubwo mbega ko vyafashe umwanya munini kugira ngo abarongoye Afurika mu gihugu kimwe kimwe baje hamwe bumvikane kuri iyo ngingo. Hari abibaza ngo mbega iyo bari ku nyungu ya Afurika gusa canke iyo bariho n'ibihugu ruturanye nivyo nyene vyo babishaka ko baje hamwe kugira ngo nabo bashobore kuronka inguvu bobo mvuga ibihugu rutura bw'uko cyuko negosia n'abaserukira abandi mugabo inyungu ngira zimwe zimwe za Afurika zidaserukiwe bikwiye. Aho rero nibaza ko nukuraba ingene abanyafurika nabo bazokwitunganya bakaraba kuko nimba nivyo n'ubundi batarazwe neza nk'uko usanga icyo kibazo twari bagiye kuvuga cy'uburyo buke ama infrastructure adakwiye. Nubu bazoguma bakenewe ivyo bihugu rutura bizoguma bikenewe mu gutanga imfashanyo yo kugira ngo izo infrastructure ziboneke mugabo mu kurindira, urumva nabo ni inyungu bazoba bariko bararonka. Hanyuma ni kuraba rero amabanki ya Afurika nayo ingene ashobora kwipanga kugira ngo agire icyo azoba ariko arakora muri icyo gihe amafinansi bashobora gutanga kugira ngo byose nibyava hanze, urumva inyungu ishobora kudegenda isubira hanze. Mugabo birashoboka ko tutovuga kandi ngo ibihugu rutura bishaka yuko Afurika iguma hasi, oya, barashobora kuba bashaka ko nabo nyene bokorana n'abantu bafite ibitangazwa vyiza. Kuri ivyo rero urudandazwa niko rumeze, urumva ufise uburyo akorana n'uwundi no muri Afurika, si kuvuga ko ari amaleta azobikora bizokorwa n'abantu. Abo bantu nabo urumva bashoboye kuronka uburyo buzoba ibanki yari yose buzoba buvuyemwo mugabo bije mu nzira nziza. Nibaza ko ari bisanzwe niko ekonomi sigeze ngaho igeze aho atawikora na rumwe, mugabo gusa ni kuraba uburyo abantu bakoramwo les règles qu'il faut suivre mu kugira ngo bakorane atawukandamije uwundi cyangwa atawuri kwahenda uwundi.
Murakoze. Ku murongo wa telefone dufite Ingabo, uratwumva? Ingabo uratwumva?
Yego,
uhamagaye uri he?
Ni muri Kongo.
Yego, turiko turavuga ku itanguzwa icese ry'akarere k'uruja n'uruza atantambamye ibidandazwa muri Afurika ku rwego rw'akarere. Yatanguje icese ku munsi w'Imana mu gihugu cya Niger. Hari ikibazo ufise ubaza abatumire cyangwa icyumvire ushikirize?
Bon, nashaka kubaza ibihugu biri concerne.
Yego.
Niba buri muntu wese ushaka kuba yakwiyadera abifitiye uburenganzira.
Yego, ibihugu vyemeye ayo masezerano ni 54. Igihugu kimwe gushikubo kiri hanze yabyo ni Eritrea. Ivyemeje bigashya no mu mategeko y'ibihugu byabo bikemeza ayo masezerano ni 25 ivyo vyemeje ayo masezerano. Kubera vyemeje ari 25 birakwiye ko ayo masezerano aca aja mu bikogwa. Turabashimiye kwa mwaduhamagaye.
Yego, murakoze. Nje murashimiye.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Turako turavuga kuri izo ntambamyi, twavuze ikibazo cy'umutekano, twavuze ikibazo kijanye n'ama infrastructure. Ntitwibagire ikibazo gikomeye cyane nyamukuru cyageramiye akarere ka Afrika, iterambere ry'akarere ka Afrika, aricyo ikibazo cya ruswa yatse indaro ibiturire muri Afrika. Iyo ntambamyi itavuyeho, mubona ko karere aricyo kazoshikako, Emmanuel.
Ego me imbere ko ndakwishura kuri iyo ntamba n'indi yitwa ruswa, reka vuga akajambo gatoya ku byerekeye ukuboko kw'ibihugu bya rutura. Ibyo mu magambo make cyane, ego n'ibyo aka karere karoriyeho hari ibyo buhomba, ibidandazwa baba badandaza bakashora ino bishobora kugabanuka kuko bisubirirwa n'ibyo twebwe nyine twimbura tukabicuruza hagati y'ibihugu byacu. Mugabo ubugombye kuraba mu kanya gato, umwanya muremure cyane bituma Afurika itera imbere, igahabwa igira ububasha bwo kugura ibidandazwa byinshi harimo n'ibyo by'i Burayi. Urabona nka nk'ubumwe bwa Burayi bugura ibintu byinshi muri Amerika. Amerika igura ibintu byinshi n'ababikwijyebo bakadandaza hagati yabo baguma barondera ibintu. Uko rero n'uwamutunze mufise uburyo bwinshi bukwiye ni kugura byinshi, harya nta kuganira n'umukene. Tukumwe dukenye niya fenomene bita le paradoxe global de la mondialisation, ituma bamwe batunga cyane abandi bagakena cyane, bigatuma imbozi ziruka i Buraya kandi kubera zikenye. Birya nabyo nyine abanyaburaya nibaza n'abanyamerika barakeneye ko byohagarara. Kugira bihagarare ni uko Afurika ikora imigambi y'iterambere, abana bayo bakagumba mu bihugu byabo, bagateza ibihugu byabo, bakaronka y'akazi, bakaronka ikibatunga n'ikibabeshaho. Nibaza rero ko uyu mugambi batawufashe nabi abo bantu barusura ari umugambi mwiza mu gihe ukiza ubiraze mu kingo kinini. Ikibigo bito biragorana, ushobora gusanga batakaje ibintu. Ikindi gihe agatatu nuko yavuze mugenzi wanjye twese turavuga hariati, nuko nabo bazihabwa batanga amafaranga menshi bagafinansa imigambi y'iterambere yose. Amafaranga menshi barayafite niyo yagenda bakayunguka ko urumva nayo n'inyungu. Ngarutse rero kuri icyo cya ruswa, iki ni ikibazo gikomeye cyane. Nasomye duhora dusoma aya masezerano ashyiraho aka karere yo guhanahana ibidandazwa. Aravuga ko abanyafurika bakwiye guhindura bagahindura ibintu. Mu kintu cya mbere bahindura ni iki cya ruswa, ariko hari ibihugu bishobora ngaho dusabye imbaraga arambye mu Rwanda arabishobora. Ruswa yaragabanutse none mu Rwanda babishobora, ni kubera iki abandi bo bakibishobora? Tugiye hamwe dufata uturorero twiza tw'ibihugu byateye imbere, biriko biratera imbere muri iki n'iki, akaba ari byo umucyo n'umugenzo n'ibindi bihugu bisangiye ako karere. Ariko kabisa ikibazo kigogorana kugira kibyo, ariko niboroboro mu bintu by'ukubaka nacyo nyine kigomba kujya mu mugambi w'ukubaka kugira ngo iryo shyirahamwe n'ako karere gashobore.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Jimmy aduteye akama. Jimmy uratwumva?
Ndabumva.
Jimmy uhamagaye urihe?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Kirundo komine Ntego.
Ikibazo iki? Yego, ikibazo cy'imvuro.
Cy'imvuro nataka gutanga. None turi turareba mu byo hantu by'idandazwa muri Afurika. None nka twebwe
nino muri Afrika nk'umuntu ariko aragaragaza akenshi bikunda kunyihera ibintu bya politiki bya Afurika biragwiriye basanga akenshi imipaka irugaye nta muntu abona ukuntu.
Jimmy turamutaye ku murongo wa telefone. Dufise Emmanuel. Emmanuel uratwumva?
Twumva.
Jimmy wagarutse?
Eh,
twa twagutaye byacikaguritse bandanye icyumviro cyawe?
Icyumviro cyawe.
Halo, halo, vuga nta turakumva.
Eh, icyumviro cyanjye rero nuko nashaka kubaza ukuntu muri no Afrika bikunda bahana ibidandazwa kubera akenshi bivana n'imbo za politiki ziri mu bihugu bigiye bitandukanye. Ati byo cyabishoboka gute ko igihangano cy'idandazwa rikunda kandi akenshi politiki usanga ubera niyo yoba iri imbere cyane bagasanga ibyo bidandazwa ntibikunda. Ati rero bwo bikorera imisi gute kugira ngo igihangano cy'idandazwa bikunde muri Afurika ko tubona urenga akenshi no muri Afurika harimo ubukene bwinshi.
Murakoze. Icyo kibazo bari bagiseguye ariko sinzi ngira muri make cyane. Pierre Clavier yo kwishyura wo mwishyura Pierre Clavier
n'ukuri tewe uyu murongo ni mubi cyane
ariko aravuga ko uko guhanahana kw'ibidandazwa mu iryo soko rusange muri Afurika ko kubera ibibazo bya politiki atabona ko ari ikintu kizo kwigaragaza mu bikorwa mwaka ivuze mwo kivuga mu majambo make nyimba reka rumvirize.
Nego me no mukira ko ingorane zo kwamutse hari ariko umwe n'abantu bashobora gukorana cyane cyane muri ibyo by'ubudandaji ngira cyane cyane abo bamaze gufata iyo ngingo yuko iryo soko rusange hoba guhanahana idandazwa nibaza ko bashobora no kuba bariko bariga barabira hamwe abahinga boraba ingene intama zimwe zimwe zo kugwaho kugira ngo abantu bashobore guhanahana no kumvikana kugira ibyo bumvikana ko kugira ngo bashobore kubana uko urumva nubwo intambara zibaho abantu barabaho kandi babandanya bahanahana ibyo badandaza. Nibaza rero ko ibyo ni kubiraba muri rusange n'ingendo nshasha ngira ngo n'abakuru b'ibihugu bazokwigira bazoraba ingene by'ukuri uwo n'umuco wundi mushasha bazoshobora kumvikana kugira ibintu bigende neza. Nibaza ko ari amamekanisme d'arbitrage ari ingene bonegosia neza ingene inaitse ntambara zobaho mugabo ibintu byo boshobora kubandanya bakorana ibyo boreka kukurumva intambara zozo ni n'ukutumvikana bibaho ariko abantu nabo bigira ubwenge bwo kubicamo no kubitsinda.
Murakoze. Emmanuel nawe nyine ku murongo wa telefone watwumva Emmanuel? Alo Emmanuel watwumva?
Ndabumva.
Uhamagaye uri he?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ufite akabazo icyumviro?
Mfite ikibazo kigira kiti
yego
ese buri aho kugira ngo abayobozi bagende basimbura mu bihugu byacu biteze ikibazo biriya ari ukuntu hajyaho kugira ngo gutorwa umuryango wa Afurika yunze ubumwe uzibigiramo uruhare buri gihugu cyose gitorwe ubwizi kugira ngo iby'umuperezida umwe yatangire undi abikomerezeho kugira ngo tubashe kugera kuri iyo ntafatanye isoko mpuzamahanga abanyafurika. Ingingo nababwira. Murakoze. Irisaga Emmanuel Kigali mu Rwanda.
Murakoze. Mwo mwishura Emmanuel ngira uko nabyumvise ariko aravuga ngo kubera hari ikibazo cyo gukurikirana kw'abakuru b'ibihugu umwe afite kiringo ciwa kagiheza kagenda bakabisanya kubisanya kwa bakuru b'ibihugu ku butegetsi sinzi ko yavuze kumenga ngo umuryango umwe bwa Afrika wo bigiramo uruharango si kibazo gishobora kugeramira iryo soko rusange kuja mu bikorwa
cyo kibazo bamwe bakigaruka ko igihe cyose ni ibibazo bya politike ibibazo bya politike by'indani y'ibihugu kandi mudo bihabwa bikagira ingeri kisi migenderano y'ibindi bihugu bibazo yuko icyo sinzi ko kijyanye n'ishyigaho by'aka karere mugabo icyo ntibivuga ko ni kimwe mu gihe aba ibihugu byasinya amasezerano bikemera kuyakurikiza iyo habaye rero igihugu gishobora gukora nabi kikabuza ibidandazwa by'ikindi gihugu ni uko batumvikana hariho uburyo bwatekanijwe bwo guhabwa baka iyo ngorane bakayikemura iriho dispute resolution mechanism iriho iratekanijwe kumbere ukabibuza kuko ibintu byitwa la clause de la nation africaine pour les indigenes dans le kirundi cyane mu Rwanda etsemana sena ibyo byose ni ibintu biriho nta kuntu ushobora gufata ibidandazwa by'igihugu kinaka ngo habe yubisa ugomba kubifata cyo kimwe n'ibihugu n'ibidandazwa by'ibihugu byose bigeza ku karere iyo utabikoze gutyo icyo gihugu wagiriye nabi kirakwitwarira muri mu rwego rwatekanijwe kandi muri icyo gihe uteza kubikuraho kandi gikenewe ugatanga indishyi ibyo byose byatekanijwe mu masezerano abiriho rero kindi ngira akazi ntugomba kuvuga ingwara za politiki zizokwamaho mugabo rero harya nk'uko abivuze mugenzanje ibintu byazanye ukubona ibintu gushasha ukubona ibintu neza ugahindura ibihugu bigahindura ababitwara bagahindura bagashaka cyane cyane gusura inyishu z'abanyagihugu babo kuko ntushobora kuvuga ukora politiki mu gihe abanyagihugu babo utabarondera icyo bakora icyo barya ikibafasha kwa muganga ibibirani ibyo nabyo bizanwa n'umwimbu na politiki yo guteza imbere umwimbu n'urudandazwa n'abagwizatunga bakaza bagatanga akazi abantu bakaronka ikibabesha iyo niyo politiki ibintu byose ni gucanisha bw'abantu si politiki iyo nibaza ko n'abanyafurika nabo nyine bareke kuza baravuga ngo babikuraba babatwara n'ibindi aribo babitora batore abantu babona ko bashikana ku majyambere y'ukuri ayo majyambere niyo abaha ibindi ukabaha kubaho bukaba uburyo bwo kubaho bakoresheje uburyo bw'igihugu cyangwa uburyo bwabo
murakoze
niyo politike nabyo rero nibyo bizojyamo muri iyo ntumbero nshasha bafashe abakuru b'ibihugu bagira bati tugomba gukomera mu kwikura k'ubukene
murakoze
dusanzwe dutunze
yego bafite uduhamagaye ku murongo wa telefone ni Jean-Claude urihe unyarutse ikibazo cy'imviro
neza
yego
nk'uko bisanzwe ndi ngoka Jean-Claude hano mu murenge wa Gashanda bari mu karere ka Ngoma mu Burasirazuba mu kagari ka Kirwa mu mudugudu wa Rema ya mbere
yego
baje kubashimira kuri ibyo biganiro byiza mutugeza
turabashimiye namwe ikibazo cy'imviro
n'abashinja nuko bayiteguye kandi bisobanutse guhabwa ibibazo ni bimwe mu bintu biri kudufasha cyane kugira ngo dusesengure ubumwe n'ubwiyunge ndetse no gukorera hamwe n'izo mbaraga z'igihugu niyo mpamvu rwose icyo nabashimiye nuko barebe uko bizashoboka kose kugira ngo demokarasi yabo ikora neza kandi nabo
murakoze turabashimiye
murakoze cyane
yego ikindi kibazo kuri iryo soko rusange ni urugero ruri hasi cyane rw'ibidandazwa ibihugu bishobora gushoreranira nkuko turako turabivuga ubudandaje buratandukanye hagati y'ivyo bibazo hari ivyo bihugu hari ibyo bimaze gutera imbere mu bijanye n'amahinguriro bishobora kuba bifise ibidandazwa byinshi bishobora gushora muri ako karere n'ibindi aho amahinguriro asa n'ayatariho icyo kibazo baravuga ko ubudandaje hagati y'ibihugu bya Afrika ari ibice nka 15 cyangwa 16 mu gihe nko mu karere k'Iburaya ari ibice byinshi cyane birenga na 60%. Icyo si kibazo gikomeye cyane kuba ibidandazo bihagije bitariho bazohererekanya ibidandazo gute Pierre Clavé
ntambwe ya mbere yari ikomeye yari uko akakarere gasigwaho ubu rero ibi rero ni muri pratique rero ingene bizogenda mu bikorwa ingene bizogenda ivyo ni itegeko ko abantu bataza kwiyumvira igihugu kimwe kimwe canke ari agace kamwe kamwe nk'uko usanga nka hariho nka EAC hirya akaba ariho nka CDAO hari epfo akaba nka SADC ni ukuraba rero ingene ngira hagati muri utwo turere twari dusanzwe tuhari ubwa mbere na mbere boraba inguvu boshyira hamwe kugira ngo binjire bagire icyo bahura ku mugabane wose wa Afurika bavuga bati aka gace tubona ko twebwe icyo twozana icyo dukomeye ko abandi batoba bafise cyo bari iki icyo mukeneye mu buyikura naya sikavuga uko nyene cyangwa CDA ikavuga gutyo ubwo ni uburyo bumwe bwo kugira ngo bashobore kuraba ingene hoba umuvuduko munini wo kugira ngo ibibuze bishobore kuba ikindi cyoco ni ukuvuga ko Afurika ikwiye no kwiyumvira ikavuga iti mbega ko umuco wo gukorera hamwe ngira basokuruza bo bari bawufise mugabo muri iyi myaka nyuma ya independence ikiboneka nuko amenga hariho byo kwigungira ko bituma mbere no gukorera hamwe bitashobotse cyane ikinezereye cyane nuko n'irishyira hamwe rigiye hari muri Ghana ni igihugu ngira umupapa wa umuse wa Pan-Africanisme nyine umwe mu bayivutse cyane Kwame Nkrumah avamo twizere ko byoba ari nka symbol nziza abantu bazokurikiza kugira Afrika by'ukuri ibone ko ikwiye gukorera hamwe kugira ngo aba wa mahirwe y'umunyafurika ashobore kwiyumvirwa ukundi gushasha uwo munsi kandi kuko abagwaniye independence babivuga ubundi bwobwo bidahindutse nyene nta gishasha kizoba kije hazoba ari iyindi ntambara izindi ngorane ubundi
bukene
kinyizwa rero nibaza ko ari ibyo bantu bakwiyumvira gukorera hamwe
ego turasigaje gato y'umunsi w'umunota weho Emmanuel wabivuga ku iki muri make cyane
no kuvuga yari 16% kubera kuko hari indi nyinshi ubu rero buguruye bakazogabanya yaje amasarisi ya madura do rwame bagakura ibyo bita ostace no sarisi bakoroshya amaprocedure y'amadepartement n'ibindi ndakeka yuko bityo haba bikiyongera icya kabiri nibagira iyo porogaramu y'ukubaka izo infrastrukture abantu bagashobora gutembera n'ibidandazwa bigatembera atandambanye bitarenze ku cy'uburaya cy'abandi nabyo bizotuma nibaza yuko ibyo bidandazwa bwiyongerekana
murakoze
mbwo rero bizosaba ibintu birenge cyane porogaramu ndende
murakoze
nkuko mubibona ubumwe bwa buraya
murakoze umwanya uraduheranye murakoze cyane barabatumire Emmanuel Nkengurutse yari yahoze umuhanuzi mushikiranganije rw'ubudandaje mu Burundi akabaye yabaye na senateur mu Burundi akabaye yanonosoye ivyereke imigenderanire y'ibihugu ari Kigali mu Rwanda hamwe na Pierre Claver Nsengiyumva akurikiranye hafi ivyereke politique akabaye yanonosoye ivyereke ubutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu Burundi twako turavuga ku isoko rusange ryo muri Afrika ryatanguje gestes ku munsi w'Imana ku rwego rw'abakuru b'ibihugu mu gihugu canije dushimiye rero mwebwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro ababajije ibibazo bagashikiza ivyiyumviro tubatumye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu biri imbere kuri radio yanyu radio Ijwi ry'Amerika.